ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonge kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'amasaha 48 abashinzwe umutekano n'igipolisi mu Burundi basatse mu ngozo wahoze ari ministeri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni ntaragaragara.
Mugabo ukuri nuko parke general de la republique ifise ibyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza nibyo baragize kuri televiziyo bashise iyo batanga raporo ko je parke general ntara ko nibyo bamurondera ko je ntabyo barambira kuko urumva ntibashoboye kumubona. Turarindiriye rero ico bazoshika kongera bazotubwira nibashobora kumubona.
Martin Niteretse, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano mu Burundi. Mu Rwanda bamwe mu baturage bo mu karere ka Kicukiro baravuga ko babuza abana babo batwawe n'inzego z'umutekano mu majoro atandukanye.
Hari insoresore zirirwa zifashe mu mifuka hirya no hino bwakwira zikajya gufata mu mifuka y'abahisi n'abagenzi. Turajya ngo tubwire abo bantu yuko ibyo bintu bitemewe. Dutekereza rero yuko abo bantu bakwiye kureka iyi ngeso, naho ubundi icyo twabasezeranya ni uko amakuru tugenda tubona ari butanga umusaruro ukomeye cyane kuri abo bajura cyangwa kuri ibi bisambo.
Ababuza babo bagakomeza gushaka kumenya irengero ryabo.
Niba banamushinza n'ubujura, ngewe nyina umubyara ubujura bwe ntabwo nzi, nta n'ikintu bigeze bamufatana. None mwamfasha nkamenya ngo umwana yazize iki?
Umwe mu babuza abana subiza umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera. Ibihugu bisangiye ikiyaga cya Tanganyika, Uburundi, Zambia, Tanzania na Congo byafashe icyemezo cyo guhagarika uburobyi mu gihe cy'amezi atatu.
Ikigiye guhinduka kuri je ubwa mbere ni ugupfa, kuko niho hantu nari ntegemeye.
Je dubisaba rofi 96 sinzi ati bazobaho gute kuko rebatujwe ico kirovyi abana babo bahiga kubera ico kirovyi.
Rero isano umunota imiryango natwe dukora ako kazi atwimva ati tugiye kubaho gute.
Bamwe mu bakora umurimo w'uburobyi mu ntara ya Rumonge n'amakuru iwanyu mu ntara mbahaye ikaze. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ngizweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Mwiriwe neza Venise. Turahera kuntureka muri Sudani. Amasasi yarabandanije yumvikana ku mugwa mukuru wa Sudani ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kabiri, naho abahanganye bemeye gutanga agahengwe k'amasaha 28. Mu gatondo k'ejo ku munsi wa kabiri, abakuru b'impande zishamiranye niho batangaza ko bemeye guhagarika kugwana, hari nyuma yo kuremegwa na leta za Amerika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abategetsi bo ku mugabane wa Afrika basabye ko ugutana mu mitwe guhagarara. Abashamiranye baremeye guhagarika intambara inyuma y'aho umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken avuganiye kuri telefone na General Abdel Fattah al-Burhani hamwe na General Mohamed Hamdan Dagalo. Wa mbere arongoye igisirikare cya leta, uwundi nawe akaba arongoye umuhari w'abapora komando wiswe Rapid Support Forces. Bose yabasabye gutanga gahengwe kugira imfashanyo zishikire abazikeneye. Yabasabye kandi kumenya ko bakwiye kuzirikana umutekano no kururanirwa kw'abasivile, abadiplomate hamwe n'abakora mu bisata bitanga imfashanyo. Umuyobozi mukuru wa OMS yavuze jo ku munsi wa kabiri ko amakuru ava mu bategetsi ba Sudani avuga ko abantu barenga 270 ari bo bari bamaze kwicwa, hamwe n'abarenga 2,206 bakomeretse.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu yandi makungu ku mugabane wa Buraya, Komisiyo y'Ubumwe bwa Buraya jo ku munsi wa kabiri yasabye ibihugu bigize uwo muryango kongereza ibitigiri by'abasaba ubuhungiro bya Kira babanje gushikira mu Butaliyano. Ibi bisabwe inyuma yaho abashika muri icyo gihugu kiri ku nkengera za Mediterane bongerekanye. Ubutaliyano nibwo shikiro ry'amato azana bimukira bava mu buraruko bwa Afrika. Benshi bashikira mu izinga rya Lampedusa riri mu manuko bw'icyo gihugu. Komisiyo yajejwe igisata cy'amafaranga akoreshwa mu ishyirahamwe rya Buraya Johannes Hahne yavuze ko inkengera za Lampedusa ari iz'umugabane wa Buraya. Yavuze ko abimukira bahashikira bakwiye kuba umutwaro ku bihugu byose bya Buraya. Yavuze kandi ko Butaliyano bwonyine bwakiriye abimukira barenga ibihumbi 30 mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka wonyine. Mu makungu kandi umushikiranganji w'Ubushinwa ajejwe kwivuna abansi yaremereye Uburusiya ko imigenderanire hagati y'ibihugu byawo bibiri mu bya gisirikare igiye gushigwa ku rundi rugero. Iri tangazo ryemeza ko Uburusiya n'Ubushinwa ryongereje urugero rw'ubucuti bwa hafi busanzwe bufitaniye muri iki gihe cy'intambara muri Ukraine. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'Ubushinwa General Li Shangfu yaraganiriye na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Shoigu. Uyu mubonano ukurikiye uwo yagiranye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku munsi w'Imana i Moscow. Li yavuze ejo kuwa kabiri ko ibisirikare by'ibyo bihugu bizoshyira mu ngiro ibyumvikanywe n'abakuru b'ibihugu byabo no kwagura ibisata byo gukorera hamwe mu bya gisirikare.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo ku ntambara muri Ukraine, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko we n'umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Kevin McCarthy baganiriye kuri telefone ejo ku munsi wa kabiri. Yavuze ko yagaragaje ko Ukraine ikeneye ibindi bigwanisho hamwe no kongereza ibihano ku Burusiya. Mu butumwa yashikirije kuri Twitter, Zelensky yanditse ko yashimiye McCarthy ko kuba Kongere ya Amerika idahengeshanya gushyigikira Ukraine ndetse no mu bikenewe bya gisirikare. Yavuze ko yihweje uko byifashe ku rubuga rw'intambara Ukraine ikeneye byihuta ibiduga bya burende, ibikoho bya muzinga, ibisasu byo kwikingira mu kirere hamwe n'indege z'intambara. Yavuze kandi ko baganiriye ku kongereza ibihano ku Burusiya harimwo mu bisata by'igitoro na gaze. Kongere ya Amerika imaze kwemeza no gutanga amamiliyaridi y'amadolari yafashije kugarukira ku banyagihugu bagize ingaruka z'iyo ntambara no gufasha mu bisata by'ubutunzi na gisirikare. Ariko hari uruhande rw'abarepublikane hano muri Amerika ruvuga ko amafaranga arungikwa muri Ukraine yari akwiye gukoreshwa mu gufasha Abanyamerika mu bya nkenerwa.
Urakoze aruyize bigira Imana namukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano aravuga ko uwahoze ari ministre w'intebe mu Burundi Alain Guillaume Bunyoni ntawe uzi aho aherereye kuva kuwa mbere. Martin Niteretse yabivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru mu rwa mukuru i Bujumbura kuri uyu wa gatatu.
Mugabo ukuri nuko parquet du Nord République ifise ibyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza nibyo baragize fuye perquisition bafise iyo batangara koro ko je parquisition yandi imparapo nibyo bamurondera ko je ntavyo ntavyo barambira kuko urumva ntibashoboye kumubona. Turarindiriye rero ico bazoshika kongera bazotubwira nibashobora kumubona. Ati wa mahoro Desire umuseremu umuseremu cini bakakumva ntapfunzwe gusa yahinduriwe amabanga aruwa musubiriye mu vyakazi kaboko vyahuriranye nuko irango bariko barondera umu intwaza ngabo yancho bashi babifataniza ko mugabo nibaza ko nta nyine ntavyo barambwira. Urumva dossier iri muri parquet general de la République yo ariko ayikorera mugabo uyu wa mahoro w'amahoro narumvise bavuga yuko bari ko baramwumviriza cyo mwumviriza kurumva ko ari parike general urumva ko parike nje ntayitwara nta raporo bace bamubwo nyene gataco barashikako bari ko baramubaza ngira tuzomenya ibyo ari byo nihagera n'ibindi rero nibaza ko bazava babwira mu butungane wendo se mu butungane jewe sininji
Martin niteretse ministre w'ubutegetsi w'igihugu n'umutekano mu Burundi mu kiganiro na Mayama kuru amakuru yuzuzanya aravuga ko Alain Guillaume Bunyoni ashobora kuba yarahunze mu ntangiriro z'iki cyumweru igipolisi kimwe n'abashinzwe umutekano basatse mu ngoze I Bujumbura no mu Rutana eloge wirikaneza
Umuhana w'Ubujumbura mu gisagara cy'ubutunzi aho Generali Bunyoni yasanzwe aba ijwi rya Amerika ryabwiwe ko atari abapolisi n'abakozi b'igendereza bamusanze bajya gusaka ku munsi wa mbere amakuru ya nyuma ava mu masoko yegereye umugenerali yatubwiye ko yamaze kuva mu gihugu yerekeza muri Tanzania intara ya Rutana ababyeyi biwe baramuka ihana imbibe n'ico gihugu niyo ntara nyene ya masoko yacu avuga ko yaciyemwo kuko akarere azi neza kandi yafise n'amuyobora mu nzego z'umutekano inama yo kumufata yari yakoreshejwe mu cibitoke mu nyuma arabimenya ntawuzi wamenye ibanga wariwe ni kwamwe mu masoko yacu yegereye umugambwe Sende David de n'ibiro by'umukuru w'igihugu yiganije ujya Amerika Kubantu bamwe basanzwe begereye General Bunyoni baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batifuje ko amazina cyangwa amajwi yabo atangazwa uwo aba yatawe muri yompi kuva gikurwa canke iminsi yakurikiyeho mugabo leta itinyigisure ca Tanzania aba batubwiye ko Tanzania yoba yagabishije Burundi kwishobora gufatira ibihano birimwo ukubwimuhora aho kuzana ibitoro hamwe bwohirahira bugafunga Bunyoni kugera ubu dutangaza inkuru nta tangazo na rimwe ry'inzego z'igihugu riravuga ku bijanye n'uko Alain Guillaume Bunyoni yoba yarahunze igihugu gusa amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yari yatwemereye kuri uyu wa mbere ko kuva ku uwo yakagabanirizwa abajejwe umutekano ataracyitwaza abajejwe umutekano bari ku rugiwe yasohotse muhira Ijwi rya Amerika twifuje kumenya icyo ubutegetsi buvuga kuri iyi nkuru Desire Nduwimana umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yatubwiye ko ari mu ikonji ry'akazi arwaye yataco yoshikiriza Gatoni Hosine Guilaine umuvugizi w'umukuru w'igihugu ari nawe iperereza ari kubukira ibiro vyiwe telefone yahamagara ariko ntiyayitavye Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano Pierre Nkurikiye we twasanze amaze iminsi mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu Generali Bunyoni yari amaze amezi umunani n'iminsi mike yakombowe mu mabanga guhunga kwiwe bivuzwe mu gihe yari ntwazangabo yari ikomeye mu by'umutekano iri mu minwe y'igendereza iyo nayo ni Colonel Desire Uwamahoro atwara igisata c'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE yindi ntwazangabo yari yafashwe irumvirizwa imbere yo kurekurwa na Alfred Innocent Museleem Harwanda yivyo Alfred Innocent Museleem avugwa kugera kuri uyu wa mbere yaramutwa igisata c'iperereza ryo hanze y'igihugu yasubijwe na Colonel Pierre Claverne Nzisabira yahora ari umunyamabanga ntayegayezwa w'inama nkuru y'igihugu y'umutekano yahora ajejwe igendereza ryo hagati mu gihugu kandi bikaba bitamenyekanye cyane yavuye muri ayo mabanga bitewe n'uko ubu inyandiko zigena abakuru mu rwego rw'iperereza zigirwa ibanga cyane n'ivyamuka bibaye impamo General Bunyoni yazobabaye umushikiranganji wa mbere ahunze Burundi kuva bwitwa izina Azubabaye kandi n'umutegetsi wa mbere wo ku rwego rwo hejuru ahunze intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye bimanye ingoma mu mpera z'ukwa gatandatu 2020 inyuma y'urupfu giturumbuka rwanya kwigendera Pierre Nkurunziza bombi bita sokuru w'Abarundi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio yijwi rya Amerika mu Rwanda hari imwe mu miryango yo mu karere ka Kicukiro ivuga ko yabuze abana bayo batwawe n'inzego z'umutekano mu majoro atandukanye inkuru irambuye Eric Bagiru
Madamu Saverina Nyiraneza numwe muri abo bavuga ko babuza abana babo kuva mu rukerero ku itariki ya 12 z'uku kwezi yemeza ko mu mudugudu wa Rugwiro mu Gatenga abantu bambaye gisivili n'umupolisi umwe wari wambaye impuzankano z'akazi babinjiranye mu gipangu ahagana saa 9 zo mu rukerera babategeka gufungura babatwara umusore Thierry Ishimwe w'imyaka 19 y'amavuko
buce yari ku wa gatatu birangije umwana njya kumwandikisha ntanga amazina ye barambira ngo ntawurimo kwihangana birananira ndongera ndandikisha barambwira ngo umwana ntawurimo
Bwana Christian Udahemuka nundi mubyeyi wa Ishimwe nawe ahamya ko abamutwaye babanje kumutera ubwoba kuko yari yanze kubakingurira
nyifungura tayari umwe yese asharije imbunda direct pistol arayinunga kumutwe ngo mwanga gufunguriza inzego z'umutekano ndabasubiza inzego z'umutekano zigenda nijoro moya masaha ya saa 9 hafi saa 10 z'ijoro ahita bambwira ati cyara hasi ntago nakindi nasubije nicaye hasi barambaza ati Mungu wariye ndabwo ati Mungu wanje amaze imisi arwaye aryamye maze kubasobanurira gutyo ngo turamushaka ndababaze se muramushakira iki mu iki gicuku.
Uyu muryango uravuga ko kugeza ubutaramenya aho umwana wabo aherereye mu gihe batanze ikirego mu rwego rw'ubugenzacyaha REB babasaba ko babafasha kumenya irengero rye. Bavuga ko yatwawe n'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Pickup Vigo yambaye ibirango bya GR 718F y'ibara ry'umweru n'ibirahuri byijimye. Aha ku Kicukiro abaturage bemeza ko hatwawe abasore bagera mu 9 kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Ijwi rya Amerika ryakunze kumenya amakuru ya bamwe basiragiraga ku buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru bakeka ko bashobora kubona amababo. Ubwo babishingiraga ku muryango umwe wagiye kubaza kuri polisi Gikondo umuntu wabo wari warabuze, bakababwira ko umurambo we wari mu bitaro bya Kacyiru. Zawadi Mushimiyimana avuga ko inzego zibishinzwe zababwiye ko musaza we Nuru Sharifu w'imyaka 20 y'amavuko yishwe n'abagizi ba nabi. Duteguriye inkuru bamwe mu bari babuze ababo batubwiraga ko batangiye kubabona mu bigo by'inzererezi kandi ko inzego z'umutekano zibakurikiranyeho ibikorwa by'ubujura. Madamu Madina Mukarugira ubyara Nuru yabwiye Ijwi rya Amerika ko bamushyinguye kuwa 5 w'icyumweru gishize. Uyu mubyeyi akemeza ko mu bihe bitandukanye umwana wabo yari abana ni yataba no murugo
mwana tukamukorera ibintu bishoboka byose akakunanira wakoritse nkawe koko nta kintu yabuze afungwa buri munsi afungwa n'ubundi umuntu afungwa atari igisambo ubundi buriya rero umwana iyo yananiye ubwo ibimubayeho byose ngo ninagomba kubyirengera ibyo nta nicyo biba binandebaho.
Iyo ugerageje guperereza amakuru ajyanye n'ifatwa ry'abo basore usanga bafite ikita rusange cyo kuba barigeze gufungwaho mu bigo by'inzererezi. Twabajije bwana François Asieri Kabagema umukuru w'umudugudu wa Rugwiro mu Gatenga hamwe mu hakuwa abo basore yemeza ko yarazi imyitwarire ya Ishimwe.
Uwo bavuga yarafunzwe.
Yarafungiwe iki subwo?
Yarafunzwe gufata abana nyine w'abana batitwara neza mu myitwarire yabo kwa. Agenda biba bakabafata bapfumuye idirishya bagize gute tambuye abana amatelefone nta bindi bishaka.
Mu Rwanda muri ibi bihe hari uduce bigoye kugenda nijoro kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ni nayo mpamvu hirya no hino bigoye ko hacamo byibura iminsi 3 hatumvikanye ibikorwa byo kwica barashe. Abo polisi y'u Rwanda iba yatangaje ko ari ibisambo n'abandi bakekwa ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubwicanyi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yabwiye Ijwi rya Amerika ko abo yibuka bafashe bari kubakora iperereza ku bikorwa by'ubujura n'ubundi bugizi bwa nabi.
Wende bajyanga no kwireba ariko icyanzu cyo hari abo twavuganye n'ejo hari umudamu twavuganye mbwira ko umwana afitwe na polisi ko numvaga nabo bivuga no ku maradiyo ndetse arambwira ngo ubwo se ngo ari hehe muhuza na polisi ahafungiye kugira ngo bagende bamumwereke bona nambwira nafitwe na polisi ari iperereza turimo gukora. Tumubwira mu mupolisi ngo bavugane aranije ngo kugeza n'ubu ntarajya ariko gihe iki kibazo ntagisobanura.
Barakekwaho iki se?
Ubujura n'ubugizi bwa nabi nyine barwabagira bati.
Mu minsi yashize umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aherutse gutanga ubutumwa budashidikanywaho kuri ibi bikorwa.
Hari insoresore zirirwa zifashe mu mifuka hirya no hino bwakwira zikajya gufata mu mifuka y'abahisi n'abagenzi. Turajya ngo tubwire abo bantu yuko ibyo bintu bitemewe. Dutekereza rero yuko abo bantu bakwiye kureka iyi ngeso n'ubundi icyo twabasezeranya ni uko amakuru tugenda tubona ari butanga umusaruro ukomeye cyane kuri abo bajura cyangwa kuri ibi bisambo.
Ababuze ababo bagakomeza gushaka kumenya irengero ryabo.
Niba banamushinja n'ubujura njyewe umunyina umubyara ubujura bwe ntabwo nzi nta n'ikintu bigeze bamufatana none mwamfasha nkamenya ngo umwana yazize iki.
Ku rundi ruhande abakurikiranira hafi by'ibi bikorwa bakemeza ko biba ari ngombwa guhashya abakekwaho ubujura n'ibindi bikorwa bibi. Hari abandi basanga kuba abashinzwe umutekano bahita babarasa bishobora kuba binyuranijwe namwe mu mategeko. Mu 2017 umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watunze agatoki inzego z'umutekano z'u Rwanda uvuga ko zihutira kwica aho kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho ibyaha birimo n'ibyoroheje. ni mucyegeranyo wise all thieves must be killed ngenekereje abajura bose bagomba kwicwa wavugaga ko hishwe abagera kuri 37 biganjemo abo mu burengerazuba bw'igihugu eh bagira urusanzwe rya America ikigali
mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda dusubire mu Burundi leta y'igihugu yafashe icyemezo cyo guhagarika uburobyi mu kiyaga cya Tanganyika mu gihe cy'amezi atatu abarundi bagera ku 17 batunzwe n'umurimo wo kuroba mu kiyaga cya Tanganyika kagikora ku bihugu bine Burundi Kongo Tanzania na Zambia inkuru ijwi rya America bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi munagezwaho na Thierry Vendayishimiye
Ikigiye guhinduka kuri jewe ubwa mbere ni ugupfa kuko niho hantu nari ntegemeye.
Je dobisaba rofi 96. Sinzi ati bazobaho gute kuko reba tujwe ico kirovyi abana babo bahiga kubera ico kirovyi.
Rero isano umunota imijyango natwe dukora ako kazi aha twimva ati tugiye kubaho gute duhungire he nibibazo gusa.
Tubisoma baro munini cyane kuko twese twadutunzwe na Tanganyika turi mu Gisagara nta kintu kindi twakora tarakaze kuko ngaha ku Tanganyika mugatwega turiko turaraba tubona yuko atatuzo batana n'amatoko twa itofisi
nyakuba mushikira nganji wa mbere n'umukuru w'igihugu nibahagarika iyo ngingo kuko nizo bayitwa twadumuriza zokoze
tugenda n'ubumuka twamaze gukura muri uko Tanganyika kandi amahera dukorera ahwanye na rasiya none ko ariyo kazi twamenyeye kandi akaba ariko kazi kari kadutungiye imijyango none kugira ngo leta ifate iyo ntumbero leta yateguye proje imeze gute kugira ngo ubuzima bwacu buzogume bubandanye
nukuni barabu kunu kure leta yoshua kuhigura barabu kunu yoshua vika hinduka kubera na hau kukura nguga ikiyaga kukunga tu wapishi venshi kani tuka wapishi na kanda kazi tukura taraka njene nukua kazi katutunze nune wa msa kukura ikiyaga tukua hukute
abone barubji woku mwe hawa murumonge bariko barashikiriza umwe uro wafise kungingo yoku ugari ikiyaga ameza tatu harikuru yu watu minarimu ndamukiza bariko barite gurira kuindira mukiyaga inyuma indwi hagaritse kuroba nkuko leta y'u Burundi yabishinze kuva ku 15 Rusama gushika ku 15 Myandagaro ibikorwa byo kuroba muri Tanganyika bizohagarara mu bihugu byose bigisangiye ari byo Burundi Tanzania Kongo na Zambia abarundi baroba mu kiyaga Tanganyika bagera ku 17 amafi arobwa muri ico kiyaga atunze cane cane ababa mu ntara Kamayimbo ariko arashogwa no muzindi ntara z'u Burundi gushika ubu ubuhinga bwo kubika amafi arobwa muri Tanganyika n'ukuyanikira kuyayiga canke kuyashira muri bya byuma bito bito bikanyisha naho nyine arashobora kononekara bivuye ku muyaga nkuba ucikagurika mu bisagara byose by'igihugu ugashobora kumara amasaha arenga 8 ku munsi udahari kubera kudashobora kubika amafi mu gihe cyo kuroba harazimbuka ikiro c'indagara kiramanuka kigashika no ku 200 by'amarundi imikeke mibisi usanga batereka imikeke kine ku 5000 muri yandwa barobyi baba bahagaritse iminimo naho amafaraduga ibeyi indagara zikagugu 60,000 ku kilo kuko byari bimeze kuri uyu wa 12 ndamukiza imikeke mibisi iyo ntiboneka kiretse yibivuye muri Kongo canke muri Tanzania badahagarika kuroba iyo nayo igugwa nabifise abakunda imikeke baca bafungura iyize naho nyene bizimbye mu Burundi haraheze imyaka itari mike fashwe ngingo kwindwimwe mu kwezi ibikorwa byo kuroba bihagarikwa ni mu ntumbero yuko amafi arondoka kandi agakura ubu naho hafashwe ngingo yuko kuroba bihagarikwa amezi agera kuri atatu umuyobozi ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deondu wa Yezu amenyesha ko hakozwe icigwa n'abahinga basanga kuroba muri Tanganyika byo hagarikwa mu bihugu bisangiye ico kiyaga kugira ngo amafi arondoke agwire kanda kure uyo muyobozi imbere akavuga ko ubw'intango abahinga bari bifuje ko kuroba muri Tanganyika byo hagarikwa amezi 8 ariko mu mareta asangiye Tanganyika bati ni menshi bahuriza kuri atatu gusa ngiyo rero isango yo guhagarika kuroba muri Tanganyika isigaje iminsi itarenga ukwezi kumwe aho mu rumonge twahasanze abatunzwe na Tanganyika mu buryo bucanke buriya abarabye ubwabo obe namato abarangura indagara abikorera amasandugu y'amafi y'amato ashitse ku musenyi abatekera barobyi mbere n'ibigega by'amakomine bagiye gukogwa ko niyo ngingo banje tuyaga Alexi afise ubwato buroba umwiheburo ni wose
nokuri iyo ngingo ni hamwe nyera tawoping ngingo yare kuri twebwe twayakiriye nabe cyane kuko tugiye kumara amezi atatu tutazi ingene tuzoba tujye guhinduka kuri jewe ubwa mbere ni ugupfa kuko niho hantu nari integeme icyonzi cyo muri ayo mezi atatu ni ugupfa abana banze ntibazosubira no ku ishuri sinzi mu gw'icyenda ingene bazoyiga sinzi ingene bagiye kubaho ni ugupfa
uwo yashize umutahe mu burobyi ntatahura uwo mugambi nubwo yemera ko ari mwiza
uyo mugambi wari mwiza ariko ifi kurondoka kwazo atwa tugize amezi atatu zitaboneka muga muri aya mezi abiri habonetse ifi tutari kwiteguri ko zabonetse ni kubera bari bugayikiya imana niyizi ingene itanga ibyo binyabuzima biri mu mazi
niyo ngabo Elisha mugenzi we nawe ati Jehudeni nafashe mu ibanki sinzi kugene bizogenda
kwe tukiyujamo rero twaragiye mu mabanki gutora amafaranga kugira dukora umwuga ndakira amafaranga angana nk'imiliyoni 90 kugira ndareko no sifyombo mu mazi sifyombo mu mazi sifyombo bitanu umikino gihere nayo maze kuriha amahera make se bwamaze kuriha ayo mahera ubanki inyisoma amafaranga 6,400,000 niyo zimyo ni 40 nibwo garatanganye kumwuga ugahagarara nzoyakura
inyuma yayo mezi atatu bataroba niyo ngabo avuga ko akazi kazotangura gushasha
nyuma ya mezi atatu tuvugise mukuri amato yose azwe yarapfuye amabateri azwe yarapfuye yose nka yose ubwato bumwe bukorwa ku 2,000,000 kugira uzokwizere rero amato ane uko kuyipakiye amato manimani nabi n'amaranfor abiri ayo mato yose ku bwato bumwe twari 5,000,000 kugira uzubikwize rero utangwe gusazo usubiye muri banki kwa kindi ngurani n'utarayiriha ntiyo bazoduha igipe gifite amabateri 36 igipe kimwe kimwe ibateri imwe igomba yakezure n'inusu ushobora amafaranga angana uko ufata amabateri 6 gwiza 5 ku ipeze nari mvise 5 uzamumvye amafaranga meza cyane gose
abarubyi nabo nyene ubwabo basaba ko muri ayo mezi atatu bazomara bicaye ko bofashwa kuko batiteguye
urakoze Thierry Vendayishimiye iyi nkuru ku ihagarikwa ry'uburobyi mu kiyaga cya Tanganyika turayikomeza mu makuru yacu ataha ku buryo burambuye nibutse ko ibihugu bihuriye kuri icyo kiyaga Uburundi Tanzania Zambia na Republika ya Demokarasi ya Congo byumvikanye ko uburobyi bwahagarara mu gihe cy'amezi atatu kugira ngo amafi yororoke akure. Bashimiye kuba mutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose isi dukomeje gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi inkware igiye kera itura mu itongo ry'uwayihigaga mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
radio Ijwi ry'Amerika yabayi isubizo cyacu radio Ijwi ry'Amerika yo yabayi isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabayi isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabayi isubizo cyacu Tanzijambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo kwijwi ry'Amerika radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu radio Ijwi ry'Amerika yo yabayi isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabayi isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabayi isubizo cyacu
ifisa bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza wanatanga ijambo kuri bose